twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Ibihugu vya Kongo n'Ububirigi bibandanya kuraba ingene imigenderanire yavyo naguka biciye mu gukosora amafuti ya kahise kababaje Ububirigi bwemanga kugiramwo uruhara muri Kongo.
So reparation, yes, we should talk about it, but it's very difficult to quantify all the crimes, all the damage that were done also to the culture of the country, and yes, how can you put a number on that?
Uyu ni gikomango makazi Marie Esmeralda w'Ububirigi. Aha hakaba avuga muri make ko ari ngombwa kuvuga ku ndishi zabagizweho ingaruka n'ibikorwa by'igihugu ciwe mu gihe c'ubukoroni muri Congo, ariko kandi akanemanga ko bigoranye kubonera agaciro ivyo nonekaye muri ico gihe. Turabigaruka ko handi hato mu Rwanda. Muri make, igisirikare gitangaza ko abasirikare babiri bacu bari bamaze iminsi bapfungiwe muri Congo barekuwe, navyo twabateguriye naho muyagezeho nino ku isi. Amerika itangaza ko yiteguriye gushigikira ibihugu vya Aziya, ivuga ko bibangamiwe n'ico yisa gasomboro tukarengeje ku Bushinwa. Aya makuru yose turarambura mu kanya isase mube hafi ya maradio yanyu. Nende biciye ku masonga mu kanya, Amerika itangaza ko yiteguriye gushigikira ibihugu vya Aziya, ivuga ko bibangamiwe n'ico yisa gasomboro tukarengeje ku Bushinwa. Umushikiranganje jeje kwivuna abansi muri Amerika Austin mu bihugu yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gufasha kwivana ko agasomboro ku Bushinwa harimo Taiwan. Austin yabwiye abategetsi bihugu 42 bari mu nama ya mbere yitiriwe umutekano wa Aziya iri kwibera muri Singapore kwa Amerika yitwararitse iby'ibihugu bibarizwa mu bahadi yitiriwe Ubuhindi na Pacific. Umutegetsi yavuze ko mu migambi Amerika ifitiye ibihugu yemeza ko bibangamiwe n'Ubushinwa harimo iyo gufasha ivyo bihugu gusenyera ku mugozi umwe biciye mu masezerano atandukanye yo gufashanya mu vya gisirikare. Austin mu majambo yiwe yagize ati, "Nituriko turarondera gucanishamo canke gusomborotsa intambara. Nta ntambara twifuza, nta n'igishusha nkanato twifuza muri Aziya. Eka nitunipfuza ko umugabane wa Aziya ucanamwo ukicamwo ibice, ariko kiboneka nuko hari bihugu vyo ku mugabane wa Aziya bihangayikishijwe n'agasomborotso k'igisirikare c'Ubushinwa." Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri Amerika yabwiye abari muri yo nama ya mbere mu vy'umutekano wa Aziya ko mu mwaka uza Amerika izurungika abahinga bayo mu vyo gucungera imipaka yo mu mazi mu manuko bushira ubuseruko bw'umugabane wa Aziya na Oceania. Azobadi ubwa mbere Amerika irungitse abarinzi nk'aba ku buryo buhoraho muri ivyo bice. Ingingo ya Amerika ibonwa nk'ikomeye muri ibi bihe icuka ataricize hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Mu burorero Taiwan igaruka ko mu kwemeza ko isomborotswa n'Ubushinwa harimo indege z'igisirikare c'Ubushinwa akatari gake ziguruka mu kirere ca Taiwan. Ubushinwa bwemanga ko Taiwan ibwe gukira bugahiga ko bitewe bitebuke bugirizwa kwigarurira ico gihugu ufata nk'igice cabwo. Taiwan mu mategeko yamara ni igihugu cigenga gifise idarapo yacu kikagira leta yacu abasirikare bacu n'amafaranga akigenga. Umukuru w'umuryango umwe bwa Buraya Ursula von der Leyen kuri no wa gatandatu yerekeje muri Ukraine aho bitegekanijwe ko akora inama na President Volodymyr Zelensky. Abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Ursula yavuze ko inama yawe na Zelensky iza gushimikira ahanini kukungene Ukraine izosanurwa n'ivyo kwinjira kwa Ukraine mu muryango umwe bwa Buraya. Mu butumwa President wa Ukraine yatangarije mu kibanza kitazwi i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine bugenewe habari mu nama y'umutekano bw'ibihugu vya Aziya, nawe yabwiye abayitabiriye ko Ukraine ihanganye n'ikibazo cyo kurungika imfungurwa zitandukanye hirya no hino ku isi. Yongera hagabisha ko atagikozwe hashobora kwaduka inzara ku isi bivuye ku Rusiya buzibira amayira acamwo izo mfungurwa. President wa Ukraine muri ubwo butumwa yongeye gushimangira ko atankeka igihugu ciwe kizotsinda intambara yatangujwe n'u Rusiya. ano makuru yose bagezeho hirya nino ku isi ku ijwi rya Amerika muhejeje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Rwanda y'igisirikare cico gihugu gitangaza ko abasirikare babiri bacu bari bamaze imisi bapfungiwe muri Congo barekuwe mu itangazo rigufi RDF yacije ku rubuga rwayo rwa internet ya zagarukanywe mu gihugu cazo amarembe. RDF muri iryo tangazo yavuze ko iyi nkuru ariyo kwishimira yongera ishima utwigoro dutandukanye twakozwe mu ntumbero yo kurekuza abasirikare bayo. Muri iryo tangazo igisirikare cy'u Rwanda cyumvikanishije ko barekuwe nyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'abakuru b'ihugu vya Angola, Congo n'u Rwanda. Abasirikare babiri b'u Rwanda barekuwe bari bafashwe igenekerezo rya 28 ukwezi guheze kwa gatanu muravyibuka. U Rwanda mu gihe ruvuga ko bafatiwe mu mirimo yabo yo gukizura bisanzwe, Congo yo yemanga ko ahubwo ugufatwa kwabo ari kimenyetso sindamusiga cuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Congo gufasha umurwi w'abarwanyi wa M23. U Rwanda rwamirira kure ariko ibyagirije rukavuga ahubwo ko Congo ifasha abarwanyi ba FDLR barwanyi ubutegetsi bw'u Rwanda. Tukivuga ku by'umutekano muri Congo, abarwanyi ba M23 bavuga ko nivyaba ngombwa bazofata igisagara ca Bunagana mu ntumbero yo kurinda ibitero by'ingabo za leta ya Congo FRDC. Ejo muri ico gisagara ca Bunagana hiriwe intambara ikaze. Inkuru irambuye turabibaza umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Swahizi.
Iyo mirwano yabereye mu duce turimo bigegana kabonero hafi y'umupaka wa Uganda wabunagana hagati y'ingabo za Congo n'inyeshamba za M23. Hari hashize ibyumweru nka bibiri mirwano itabera hafi cyane y'uyu mupaka, byari byaratumye abaturage benshi bari barahungiye muri Uganda bataha. Ariko uyu munsi ibi byahindutse. Mu gitondo habanje gukwirakwira amakuru avuga ko ingabo z'igihugu cya Congo zari zanyanyagiye mu bice bitandukanye nko ku musozi wa Bunagana no kuhashinga imbunda za rutura. Nuko nyuma y'igihe gito kirere cyaje kuzuramo urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye. Ibi byakurikiwe n'umwuzure w'abantu batangiye kwirukira muri Uganda, ariko ngo bamwe bahunze bakurikira abandi. Naganiriye na bamwe muri bo.
Twe twabonaga twabonye twiruka gusanga tubona abantu bari kwiruka natwe turiruka. Ndabona ikigenda twahunganye n'ibyo twadufite twanabitaye muri Congo. Ubu nta n'icyo kurya dufite hano, turi hanze, turi iruhande rw'ibarabara.
Nk'ibisanzwe umujyi muto wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda wahise wuzura impunzi. Umuyobozi w'uwo mujyi bwana Ismail Ndayambaje yabwiye Ijwi rya Amerika uko ikibazo cy'impunzi cyifashe aya magingo.
N'abari baratahutse babungiye kugaruka uvuga ngo umutekano ahangaha ni mukeya cyane, ibintu ntubyiriwe bitworoheye ahangaha. Imirwano ntiyari yoroshe ku buryo abantu bose bikanga amasasu yari kumvikanira hasi. Kongera kugaruka mu Uganda umvugira ahangaha amabaraza y'amazu abaturage barahongaho, abakongomani bamaze kongera kuhagaruka mu Gatare mu soko bamaze kugeramo. Gusa ikibabaje muri byo ubu ngubu uri kubabwira kuja Nyakabande nawe ubundi bashaka no kumva none.
Mu gihe twateguraga inkuru hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bari barimo gusatira uyu mujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Congo. Nabajije umuvugizi wa M23 wiri ngoma niba bashaka kuwufata.
Sisi kabisa hatuna lengo ya kupiga ile mgeni nayo kuimiliki, lakini ni hao ndio walikuja shambulia ngome zetu.
Ati twe nta mugambi dufite wo gufata umujyi wa Bunagana, ariko aho nibo baje kutugabaho igitero, nuko natwe twirwanaho twivuye inyuma tubasubije bari baturutse batane ibirwanisho byinshi cyane. Nta mugambi wo gufata Bunagana dufite, ariko bibaye ngombwa kubera gushaka kwirinda tuzawufata. Kwe buri gihe tuvuga ko duharanira amahoro, ariko bakaza kudutera. Buri gihe baduteye tubasubiza inyuma, bibaye ngombwa Bunagana kwifata ni ikintu cyoroshye cyane, twayifata igihe dushaka cyose.
Kama inawezekana sisi tujilinde kushika wakati yoyote, kama tunapenda tutaishika.
Ntabwo twashoboye kuvugana n'uruhande rw'igisirikare cya Republika ya Demokarasi ya Congo kumva icyo bavuga ku byabaye uno munsi n'iby'umutwe wa M23 uvuga. Imirwano y'umutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo imaze amezi atari make isubukuye kandi nta byiringiro byari byagaragara byo gukemura amakimbirane nubwo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba watangije ibiganiro hagati y'imitwe yitwaje intwaro na guverinoma ya Kongo ibera i Nairobi. Guverinoma ya Kongo iherutse kwita abarwanyi ba M23 umutwe w'iterabwoba kandi kugeza ubu ntibiramenyekana ingaruka z'inyito nsha izagira kuri aya makimbirane. Mu gihe imiryango mpuzamahanga ihamagarira impande zombi kugirana ibiganiro by'amahoro kugira ngo ako karere ka Kongo kazabemo amahoro arambye. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Kirundi no mu Kinyarwanda, umwami w'Ububiligi Filipo n'abamuherekeje barabandanya urugendo rwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni urugendo rugamije kunagura imigenderanire hagati ya Kongo n'Ububiligi. Abagize umuryango w'ibwami mu Bubiligi bwahoze bukoronije Kongo basanga umubano mushasha w'ibihugu byose ukwiye kurangwa n'ukuri n'ukubahana. Mu kiganiro cyihariye igikomangomakazi Marie Esmeralda yahaye Ijwi rya Amerika yavuze ko kuba Ububiligi bwemera ibikomere vyakahise bwateye abanyekongo mu gihe cy'ubukoroni ari intangiriro nziza. Temisoke Mutijima aratubandaniriza ino nkuru.
Uruzinduko rw'umwami Filipo w'Ububiligi muri Kongo kuri benshi ni igikorwa cy'amateka. Ni umwami w'Ububiligi ugendereye Kongo ariko mu isura nshya, kuko ari uruzinduko ruje rukurikira ibaruwa yanditse mu mwaka w'2020 agaragaza ukwicuza ku byaha Ububiligi bwakoreye abanyekongo mu gihe cy'ubukoloni. Ubwo butumwa yongeye kubusubiramo kuri uyu wa gatatu ubwo yakirwaga mu nteko nshingamategeko ya Kongo, ndetse avuga ko igihugu cye na Kongo biteguye gufungura ipaji nshya mu mibanire. Igikomangomakazi Marie Esmeralda usanzwe ari nyirasenge w'umwami Filipo nari mu bamuherekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyakora mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yagarutse ku isura nshya yiteze mu mubano w'igihugu cye na Kongo.
Ugomba kurangwa n'ukuri unyuze mu mucyo ntambereka, na cyane ko ubu twemera guhangara hahiseho mu gihe cy'ubukoroni, tukaba twemera ibyaha byakozwe. Ubu dushobora kugira umubano nyawo urangwa n'ukuri, bigaha umwanya imikoranire, ubufatanye n'ubucuruzi buboneye. Ntekereza ko ubu ibintu bigomba kuba bitandukanye cyane na mbere.
Nubwo benshi mu banyekongo bagaragaje kwishimira uruzinduko rw'umwami Filipo w'Ububiligi, ku rundi ruhande hari abagaragaje ko kwicuza ku byabaye ubwabyo bidahagije, ahubwo hakwiye kubaho no gusaba imbabazi mu buryo bweruye. Hagati aho, mu nteko nshingamategeko y'Ububiligi naho muri iki cyumweru hari impaka ku kuba hatangwa impozamarira ku banyekongo bagizweho ingaruka n'ibyaha byo mu gihe cy'ubukoroni. Abajijwe kuri iyi ngingo, igikomangomakazi Marie Esmeralda yavuze ko ibiganiro nk'ibyo ari ngombwa, ariko asanga bigoye kubonera ikiguzi amabi yakozwe mu gihe cy'ubukoroni bw'Ababiligi muri Kongo.
So reparation, yes.
Impozamarira nibyo tugomba kuzivugaho, ariko biragoye cyane kubara mu mibare ibyaha byose byakozwe, ibyangiritse byose ku muco w'igihugu. Ibyo bintu byose wabishyira ute mu mibare? Nibwira ko hari ubundi buryo ibyo byarebwamo, nko kugirana ubucuruzi bunyuze mu mucyo, gusubiza ibihangano by'ubugeni ubu byatangiye hagati y'Ububiligi na Kongo. Biriya bihangano byose byibwe mu gihe cy'ubukoroni kuba birimo gusubizwayo ni intambwe nziza igana imbere.
Mu ruzinduko rwe rw'iminsi itandatu muri Kongo rwatangiye kuwa kabiri w'iki cyumweru, umwami Filipo arateganya no gusura umujyi wa Bukavu wahoze witwa Constermansville mu gihe cy'ubukoroni. Hamwe mu ingenzi asura i Bukavu harimo n'ibitaro bya Panzi. Aha hazwi nko kwa Dr. Mukwege, umuganga rurangiranwa wahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'uharaniye amahoro kubera kwitangira umurimo wo kuvura no kwita ku bagore basambanyijwe ku gahato mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo adahari ngo abashe kuganira n'aba bagore, igikomangomakazi Marie Esmeralda hari ubutumwa yabageneye abinyujije ku Ijwi rya Amerika.
Icya mbere navuga ko ibyo banyuzemo ari ibyaha biteye ubwoba. Mu by'ukuri ni isambanywa ku gahato rikoreshejwe nk'intwaro y'intambara. Ni ibintu ndengakamere. Ibyo Dr. Mukwege arimo gukora ni umurimo uhambaye. Nk'uko wabivuze, yitangiye uriya murimo. Iyo nza kuhaba rero icyambere nari gushimira bari abagore barokotse ibyaha ndengakamere bakorewe hanavuga ko twese nk'abagore bo ku isi yose tugomba kwerekana ko twifatanije n'abavandimwe bacu bo muri Kongo.
Mu ruzinduko rwabo rw'iminsi itandatu muri Kongo biteganijwe ku mwami Filipo umwamikazi Matilda n'ababaherekeje bagere Bukavu muri Kivu y'Epfo kuri iki cyumweru bakubutsira Ubumbashi muri Katanga. Imyiteguro ni yose mu mujyi wa Bukavu ndetse ibyapa bihikaza umwami Filipo n'umwamikazi Matilda biragaragara hafi kuri buri masangano y'ingenzi y'imihanda y'uyu mujyi. Kubakurikiranira ibintu hafi, amahitamo yo gusura izi ntare ebyiri zikungahaye ku mutungo kamere ashobora kugaragaza inyungu z'ishoramari iki gihugu cyifuza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iyi mibanire mishya.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubumwe bwa Buraya buvuga ko hari ivyu Burundi butegerezwa kubanza guhindura mu bijanye no gukoresha amafaranga ya leta kugira ngo busubire gucisha imfashanyo mu minwe ya leta aho kwicisha mashahamwe n'ibisata vya onu bitandukanye. Huserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yabitangaje ejo kuwa gatanu. Burundi nabwo nyene buremera ko hari intambwe bugifise gutera mu vyo kubahiriza gateka kazi na muntu. Inkurirambuye na mugenzi wacu Elojurikaneza.
Kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hatunganijwe ibikorwa vyitiriwe imigenderanire no gufashanya hagati y'Burundi n'umuryango w'umwe bwa Buraya. Kabaye akaryo kwerekana imigambi wo muryango ufasha muri ico gihugu no kugaruka ku ntambwe nziza inagurwa ry'imigenderanire rigeze ko inyuma y'imyaka indwi yaratosekaye. Uruhande rwa leta y'Burundi rwari rwaserukiwe n'umushikanganji ajejwe imigenderanire y'Burundi n'amakungu na ibihugu 77 vya Buraya vyari zaserukiwe n'ubihagarariye mu Burundi. Bompi bamenyeranye cyane kuko ibiganiro bamaze mu gihe byatumye mu kwa kabiri uyu mwaka ibihano byari byafatiwe u Burundi kuva mu ntango wa 2016 bihagarikwa. Imyaka ibiri mbere yaho umwe bwa Buraya bwari bwahagaritse imfashanyo buha leta y'u Burundi buyishikirije atahandi ibanje gucishwa apibijetaire direct mu Gifaransa. Claude Bocu baserukira umwe bwa Buraya mu Burundi akaba ari umwe mu bakoze ibishoboka byose kugira ngo Burundi bukurwe ko ibihano yabigarutse ko. Yavuze ko akiri ibisabwa bitaruzuzwa kugira amahera leta ihabwa icishwe mu ntoki yatanyuze ahandi. Turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo. Twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cyane cyane mu byerekeye intwari ibereye. Hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo nyisubire guca mu minwe ya leta. Novuga nk'akarorero nk'ugushira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange. N'ibintu byinshi bigisigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi n'ibanki y'isi. Ubumwe bwa Buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ivyankenerwa. Albert Shingiro, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, yavuze ko Burundi ufite intumbero yo kwiba ko butarenze kuzera inze. Yamenyesheje ko Burundi ubu butayikeneye ko mu mafaranga ahemba abakozi ba leta hajamwo yaje nk'imfashanyo. Yanagarutse ku kintu bagwanya leta n'ikurwa ry'ibihano kuri yo bakunze kuvuga. Iho nyango yagateka ka kinemwa muntu
mu bijanye n'agateka kazina muntu murazi yuko Burundi turacyari cyo no kwita muri demokrasi in demokrasi jeune. Nitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazina muntu mugabo nkuko mubizi ubutiko turagerageza dukora kugira ngo bijanye no n'agateka kazina muntu bitere imbere. Ntihagire umuntu ashobora kuza aragira ibibazo bijanye n'agateka kiwe biri mu migambi ya leta mvye leta nkozi muga nkuko mubizi nico no kwita mu gifaransa ni processus biza buke nabo bamaze imyaka 200 babikorerako natwe tuzotinda tubishikira.
Imigenderanire y'Uburundi n'umwe bwa Buraya yatosekaye kuva mu ntango wa 2016 ivyatumye haba kutumvikana kweruye hagati y'ubutegetsi bwa Gitega n'umwe bwa Buraya. Ku ntwaro nyakwigendera president Pierre Nkurunziza inshuro zitoharurwa leta n'amashirahamwe hagati mu gihugu baratunganije imyerekano yo kwiyamiriza umwe bwa Buraya babwagiriza gushaka gukomeza buha impigi abashatse guhirika ubutegetsi mu kwa gatanu 2015 no kurondera gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Umwe bwa Buraya buvuga ko icyemezo bwafashe cyatewe niho nyango wajyagateka kazi na muntu ugibonekeje mu gihe habaye imyerekano yo kugwanya ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza cyateye imparo uwo mwaka nyene. bwemeje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe n'inzego z'umutekano zari zijejwe kubakingira. Ibintu byagiye gusubira mu buryo bukebuke nyuma yo kuja mu mabanga kwa president Evariste Ndayishimiye, aho we n'umushikiranganji wa mbere bakiriye akatari gake intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa Buraya zirangajwe imbere n'umuserukizi wabwo mu Burundi Claude Bocu. Mbere Bocu we ntibyamuguye nabi no gusaba umubonano w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibyatangaje benshi bibaza ku kinogo cyo kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri ari nyengito zibirwa. Naho imigenderanire y'Uburundi n'umwe bwa Buraya yarikiranagurwa, hari abategetsi babiri b'Abarundi bagifatiwe ibihano n'uwo muryango wo kugera kwa 31 ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Ni Gervain de la Kobuca, umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati n'umutekano, hamwe na Godefroid Bizimana ajejwe gutunganya ingendo mu biro kwa president. Aba bafatiwe ibihano bitewe n'ivyaha bikekwa ko vyo guhohotera abari mu myiyerekano yo mu 2015 mu gihe wa mbere yari umuhanuzi mwishikira wa president ajejwe ibibazo vy'igipolisi, uwa kabiri nawe akaba ico gihe yari cegera umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Eroje uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Mahoro neza wa muntu w'Imana.
Eh, waramutse madam.
Yo, nta taxi zije rusange wondangira.
Yewe, uri hangana utegereze nanjye ne ntegereje, ubwo ndumva turajyana.
Mana yanjye. Izimfisi.
Hari inyamaswa ishuruka nkanjye se?
Ahubwo ibikoko je nibaza ko bifise ubuntu gusumba aba bantu bibugo.
Iki madam, bigenze bite?
Wewe watigeza kuubizi wa nuruwe rusangi none.
Wege nha mwendo mnya rusangi mata. Yendo uwe muhumuro.
Tena mwendo uwe nuruwe rusangi.
Wege hargo wa sendo uwe muhumuro.
None hone chokimwe. Aru mnya muhumuro. Aru mnya rusangi. Tukwese tuliko turahigwa. Aba mnya mungu mana ya anji. Ibi nubere kwa radu korera. Chesu tabizonji ngenu tabizi wewe.
Nichira.
Na mnya mahanga nungwe bashaka.
Kwa liku duhiga.
Wele hafzi waruzi.
Ulekana
hafzi. Izimbuke hafzi menyo ingwe ngo tujye gukorera ngahe bugo
ariko sije bivuga nibe kibatara
yewe warunze ibintu bampore
eh mata sita ke sashakaga dengi kombo taxi raje
patro karibu taxi kwa pamoja tafuta taxi kombo taxi kwa pakaribu niwapeleke mama
mana yanje shof ndagusabye ugire ningoga utwirukanka ntubana hahantu nimba tujani muhumuro nimba tujani rusanga ari utujani kure yizi mbwebwe ibi bikoko byibugo nukuri utujani
mama ko nongea ni
ariko sema ta koko abanyabugo mwapfuye iki koko
jiwe nari fisi kantine yuzuye no kubusunwa hejuru yariyo yambira ngahe bu basahuye baranyirukana ngo sisubire no kwegera nukuri nukuri nica bahatswe kunyica ngo nuko ndumunyarusanga
harya madam kantine yawe simwirimo masangano kugita kingaze
yijya nyene dindira gusa nanje kiwacu rusanga ndakoranya abantu biwacu akanyabugo kambere tuza guhura niko kishuri byose bankoreye
mama pardon sana unasema nini batu ya bugo banafanana nini manyamaswa kama ni mpisi unaona hivi huko naongea kabisa mpisi mnafanana mpisi kitu naisema vile
wewe usagute ni mpisi kandi utaru munyabugo abanyabugo bose bwebwe ntabishobora kumva wewe
ndio mimi nazaliwa bugo na kwanza mbona uko motogari yangu na hakuna kikisha kufikia
nguru munyabugo wewe
ndio nazaliwa bugo mimi
wa mugabo burakuva mu ngo tuje kurondera indi taxi nereka mara hatu nyuruza wa mugabo
urumva koko bigushimishije kuba iri gutuka abantu bandagaza nani kintu mu
vraiment mina ishiwa sana tabiso mama natwaribishye ajina sana papa
umva kugira shofe
ndio papa
ibyabo tikayo uyu mudamu ukuri kwabyo ndakuzi
none sivyo ndiko ndababwira bikanga ko mu byumva ndo kumnyica bambwiye ko bashaka kunyica
bana mama unadanganya kabisa
umva kongire madam hari ya kantine ya bikorera ninje ya madam wanje yagusohoye kubera kutishura warumaza ameza ngaho utishura
hapana
nta naho bihure nuko utarumunya bugogo
mama ni mtoto mchafu sana kabisa wewe kuko mwenye madeni kisha unasema watu ya bugogo wanakuchukia wanakukimbiza juko mnyama anga hapana mama ati hapa ale wanya mwenye madeni wanakukimbiza mnyumba watu wana ya charashi
reka ukwizi mbuwa
nakare singi janyi na amu genda genda arawa nyabugo arawa nyamuhumuro mwese muri bamwe kuni mwijanyi
igende rwiza rwose mada rwose aho kugira ngo tujyane n'umuntu udashaka kubana n'abandi neza warorera pe igende rwose niko shofe urabona urwanga afiti abanyabugo kandi ari ibintu by'ibihemba narimo guhimba koko
asante sana kabisa papa kwambie mama ukweli kabisa unayo kama batu abantu batutukanaka na habana ta preve moye
buri abantu benshi bashobora bakabigenderaho bakagira ngo
nuko ndiyo baba
tujende tu
papa
cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio voix d'amérique
tukiri kwavugwa ku Burundi heje ubutungane bw'ico gihugu bwaratanguye kurekura abanyororo bapfungiwe ubusa amwe mashirahamwe yigenga asaba ko mu bapfungurwa hato kwibagirwa n'abapfungiwe imvo za politike co kimwe n'abaharanira gateka kazi na muntu bapfungiwe ubusa mugenzi wacu Pierre Claver Niyunkuru adufite imindi kuri no nkuru
abanyororo bazorekurwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu yamara tari kigongwe nabarangije ibihano byabo abafunzwe atamadosye bagifise abarekuwe ariko ntibasohoka amabohero nabandi mu ntango zigendwe umukuru w'igihugu yatangaje ko ivyo byogabanya ubwinshi bw'abanyororo ndetse bigahisura nziza ubutungane umushiriza manza kizigenza umukuru wa Republika Sylvestre Nyandwi yatangurije igikorwa cyo gufungura abafungiye ubusa mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara cha Bujumbura naho atabitegira iby'abazore kugwa bose yavuze yamenyesheje ko ari igikorwa kizobandaniriza mu yandi mabohero amwe mu mashyirahamwe yigenga aratabariza n'abafungiwe imvo za politike habe n'abaharaniye agateka kazi na muntu ishyirahamwe Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger ESDDH mu mfunyafunyo y'igifaransa rivugira abaharanira gateka kazi na muntu babangamiwe Rido Mortoke cyane cyane kubayoboke b'umugambwe utaremeregwa n'amategeko Mouvement pour la paix et le développement pour tous Force Giraffe pour la libération du Burundi mu gifaransa abanywanyi bawo barenga 200 barafungiye mu ntara zitandukanye nka Makamba Rutana Bururi Kirundo Muyinga Cibitoke na Bujumbura kuri mikro yijwe rya Amerika Germain Rukuki atwara iryo shira hamwe yemeza ko baborejwe igufa akabasabira kurekugwa kuko bamwe muri bo barengeje amezi abiri mu gashoka komisariya y'igipolisi uwo nawe nyene aheruka kurekugwa inyuma y'imyaka 4 afunzwe avuga ko yibuka akabonge kabafungiwe ubusa
benshi muri bo baraborejwe igufa ni mfungwa za politike bahagaritswe barapfungwa bitisunze amategeko bazira kubera bariko bashinga umugambwe mushasha ababahagaritse baba barabahohoteye barondera kubemeza ko ari abagwanyi kandi atacembezo na kimwe babafatanye turasaba ko borekugwa mu bisanzwe ntibibereye yuko umuntu apfungwa atakira amwagira
bagenziwe bakorera mu gihugu mu mashami yigenga nabo nyene baremeza ko gufunga umuntu atamvu zikomeye zihari biri mu bituma agateka kazi na muntu gahungabanirizwa ubusa Gerard Hakizimana atwara Foricone F yabwiye ijwi rya Amerika ku butungane bwo bandanya igikorwa cyo kurekura abo bafungiwe ubusa
hariho abanyororo by'ukuri usanga amadosiye yabo yaraheze hakaba nabandi barenganywa hakabona ndi afungiga ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira abatwari bo hasi baribaza ko bafite uburenganzira bwo gufunga mbere ugasanga bibaza ko umuntu afatwa uko ariko kose ahe tuvuna kagohe inzego zibijeje ko zaza zirakurikirana kugira ntagire abantu bafungirwa ubusa abatacu bagirizwa ntihagume mu bibohero.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gukarira abacamanza n'abategetsi bafungira abantu busa n'abagibiturire. Evariste Ndayishimiye mu birori byo kwibuka imyaka ibiri heze uwo yasubiriye Petero Nkurunziza yitabye Imana yavuze ko atacitwaza ukihari cyo gufungira abantu busa.
Nzokumva nk'umuntu avuga ngo jya uranze ngo hano gufungwa umuntu afungwa n'itegeko. Amategeko ni atwara igihugu, nicyo cyo bavuga bati nta n'umwe arengera amategeko. Mu minsi heze hari ijambo ryari ryiganje bakunda kuvuga ngo bihangange ngo bihangane ngo bipfuye hejuru mugabo iryo jambo rikorera agabanuka mu mvugo y'abantu. Abantu kuko ariko baratangiye kubona ko ikinyiritura ari itegeko atakiri umuntu nawe uba ufise ikibanza cy'uburongozi gikomeye urumva yuko utoca wiyita ko uri igihangange uvuga uti amategeko yose nahagarara.
Ibiharuro bitangwa n'ubugenduzi bw'amabohero ari mu gihugu byerekana ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo ku bice birenga 300%, harimo abafunzwe barenga 1,300 kandi yategerezwa kwakira abatarenga 400,200. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Akabinyunga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumana Joy Diane ni nahazwe nabateguriye nongera ndabashikiriza amakuru no mugoroba. Ibiganiro n'amakuru byacu bikaba byashizwe hamwe na Geoffrey Mutagoma ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubipfuriza kwanda nyamururanirwa mu byo murimo byose ahanje tubaza kuba turi kumwe ejo ho bukera mu makuru yo mu gitondo mukuri.